Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese mudateze amatwi kuruno munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu cyanke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Tubaha ikaze. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Ingwara, ubumuga, ubukene n'ibindi bibazo byinshi umuntu ahura navyo mu buzima birashobora gutuma wariwe wese ata icizere muri we hama ntagira icyo yimariye kubera kwihebura. Ariko siko abakenyezi bo mwishira hamwe nuze nawe umugambi nuze nawe urikiyemwo abakenyezi basanzwe bagendana umugera wa sida babibona. Muturero tw'abakenyezi bungukiye mu kuja hamwe na bagenzi babo mu ntumbero kwiteza imbere. Abo bakenyezi bavuga ko nabo bashoboye kwiteza imbere kandi bagatenza imbere n'imiryango yabo nk'abandi bose. Mu kiganiro muri Sanga uyu munsi nibo tugiye kuganira nabo. Hamagara mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri uyu mugambi no kuri ibi bikorwa by'aba bakenyezi. Nimero ni ya indi nyene ni 1 202 4 4 1 99 3. Ikaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumva ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga ku munsi wa gatano tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Ingwara, ubumuga, ubukene n'ibindi bibazo byinshi umuntu ahura navyo mu buzima bwa misi yose birashobora gutuma uwariwe wese aticizere muri we hama ntagira icyo yimariye kubera ukwihebura. Ariko siko abakenyezi bo mwishira hamwe nuze nawe umugambi nuze nawe uhurikiyemo abakenyezi basanzwe bagendana umugera wa sida babibona. Muturorero tw'abakenyezi bungukiye mu kuja hamwe na bagenzi babo mu ntumbero kwiteza imbere. Abo bakenyezi bavuga ko nabo bashoboye kandi ko bashoboye guteza imbere imiryango yabo nk'abandi bose. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turaganira nabo bamwe muri abo bakenyezi murantunga batwiganira uko babigenza. Nkuko bisanzwe rero muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero ni ya indi nyene ni 1 202 4 4 1 99 3. Reka tubanze twumvirize rero mugenzi wacu ibujumbura mu Burundi Francine yashoboye kuvugana nabo mwishira hamwe nuze nawe kuri ibi bikorwa barimwo mbere y'uko tuja mu kiganiro nyizina.
bagaca bishoboka nyene wigurira isabune yikumesura gahuzu canke ukagura gahuzu ukagurira n'agahuzu abantu
uri muri nawe nuze ntushobora gutegwa n'ikibazo ngo buraho wikora
bashima ingene kuja hamwe mu mugabo wo kuziganya no kugurana na wiswe nawe nuze vyabagiriye akamaro aba bakenyezi basanzwe bagendana umugira wa sida basanze batoguma bareza amaboko kandi bafise imiryango bagaburira batangura batubwira ukuntu biyungunganya
ubwa mbere tugitangura twatanga 500 hanyuma jana gintaga bizoza umwaka ugira kabiri tuca tubona twaduze cyo dutanga 1000 jewe uwo mwaka ugira indwi byaranyunguye kubera ukuntu ibintu byagenda bigabanuka umwana ari kwibere hageze kwacuka hajya amaze umwaka muri ico gihe uri kurakora waca umenye ingene umugurira akabuye agasukari kabona umwana arabayeho
kundi gutwe dutanga amafaranga 300 no kuvuga yuko mu kwezi dutanga 12,000 hama tukazugabura umwaka uheze kandi utusanga harimo inyungu nyinshi kandi nawe we byaragufashije utuntu n'utundi udukenewe mu rugo ushobora kutubura kubera uburi mu mugwi
nishira hamwe nta ugwara ngo aburi umugwaza eka mbere no gutunga umuryango birashoboka ariko abo bakenyenzi bavuga ko bisaba kuba inkerebutsi
uri muri nawe nuze ntushobora gutegwa n'ikiba ngo buraho wikora ntushobora kugwaza umwana ngo buri ngere umuvuze ucaja mu mugwe ukababwire ikibazo wagize hama bagaheza bakagurana hanyuma ukazoriha buhoro buhoro atamuntu ariko arakukandamiza kandi ukariha ideni ry'abandi kandi ukaririha ku mahera make ku buryo bw'uko bakuguranye amafaranga 100,000 dushobora kubiriha mu mezi 3 tugashira ko inyungu y'10,000 kandi iciza c'ibyo 10,000 ni ukubera ko ugaruka umwaka uheze mu abuye nawe ukayaronkamwe uri mu mugwi tegezwa kuba umukenyezi akerebutse kuko udakerebutse urumva nibyo wowe uri kurakora byose nibyo tera imbere
bidufasha kuja hamwe tukisanzura tukaganira tukayaga neza tukavugana n'abandi hariho n'imigumbere tuvanze n'abatagenda n'umugera wa sita yego kandi ntacho bitwononera oya ahubwo uyu muntu agiye kuza ariyumvira ibintu nk'ivyo ngo ninyegeze ntibamenye ca bituma n'umutata ufata neza canke ngo ahave abandanya kwita abamarande ivuka ibikenewe turashobora gutungishwa kuja mu ishira hamwe maze kwigurira gahuzu kamara gusuma utwujya utarinze kuza kuzera inze urumva yuko bifise akamaro kwigurira umunyu utaja kudodora ku rupangu rwa naka umpa gatunguru mpagaki ngurana ijana giruko urumva ko bidufasha gose
Abakenyezi bahurikiye muri bene ayo mashira hamwe barafise ico basumbije abandi Caritas Kamikazi arongoye ikigo turiho gisanzwe gihimiriza abo bakenyezi gukorera muri iyo migwi akavuga ko ari abantu usanga bihiteka kuko baba banashoboye kwibeshaho n'imiryango yabo
usanga ari abantu bakeye mu maso usanga ari abantu bafise abana bameze neza usanga ari abantu bashobora kurangura ibikorwa nk'ibyo abandi bantu bose barangura atama ariko arishishitira atamagwaye atama kukubera ko yifashe ugasanga ari umuntu yambaye neza ego kandi ibyo turabibahimiriza ko buba abantu nyene bataza kwisuzuguza nabo nyene biha iteka agaciro kabakwiye
iyo migwi yo kuje hamwe abo bakenyezi barayishima bafise amategeko bagendera ko ugakorushizemwe inguvu kugira ntibaze bagabura inyungu utarimwo ikindi ciza babibonamwo nuko basa n'abacungana bigatuma birinda no kuja mu ngeso mbi Francine ndiyo kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika
Fasine ndo kugaya urakoze cyane kuri iyo nkuru watushikirije kwa warashoboye kubonana no kuvugana n'abakenyezi bo muri Nuze nawe nkuko twabivuze rero nibo turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi bamwe muri bo turi kumwe twatumiye Madame Marie Jose ni mukunde nte umutunganya bikogwa by'umugambi Nuze nawe bo bita ba coordinateur hama turi kumwe kandi na Denise Niyo yandemye umwe mu bakenyezi bari muri uwo mugambi muri iryo shira hamwe atubwire akarusho yakuye kuva aja muri uwo mugambi muri iryo shira hamwe Madame Marie Jose kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze
namwe Denise Niyo yandemye uraho neza allo Madame Denise uratwumva
Eko ndabumva cyane ndabumva.
Mahoro mahoro.
Eko na mahoro.
Murakoze cyane bakenyeze kufata kano kanya ko kuganira natwe hamana kuganira nabandi banyunywe bishwe rya Amerika batwumva kumburi bashobora kungukira muri uyu mugambi Nuze nawe. Nkuko mwumvise nyene inkuru twashoboye kugira mugenzi wacu Francine ashoboye kuganira n'ishirahamwe ryanyu, duhereye kuri mwebwe Madame Marie Jose, iri shirahamwe ryatanguye gute, ryatanguye ryari muri make?
Iri shirahamwe riramaze imyaka itandatu ikora mu ntango. Rero kare abanywanyi ba INSS ishirahamwe
ari
abantu aho bahurira handi, bari abantu baza bagatora ibintu byari bihari bakabafasha ibi bakabafasha ibi bakarabiha amashuri y'abana, ibintu bikagenda neza. Bukeye babona bati ibintu uko iminsi igenda irahinduka niko ibintu bigenda biraba ibindi, bigenda biragabanuka, kandi abantu kubera gufata neza umuti baramaze gukomera. Ntacyo utagenda n'ugera abasumbya nabo nyine bakivugira bati ubu turashaka icyo twokora. Hanyuma niho rero barondera ukuntu babigisha ingene bokwiyungunganya, baratumira umuntu arabigisha iminsi itari mike, imigwi batanguje kuba kimwezi 2025 barabigisha ukuntu bokwiyungunganya, uko nawe nuze yubatse, ukuntu boja hamwe biyumvanamwo, ukuntu bokwegeranya uburyo buto bafise, ukuntu boza barahanahana ingurane bakiyungunganya nyine mu dukorwa twabo duto duto. Ivyo biheze uwo yabigisha ababwira ati genda rero aho muherereye mu makaritsiye muvamo, umwe wese agerageze gushinga iryo shirahamwe nawe nuzi. Babasaba kuba ari nk'abakenyezi 2025 hagati ya 2025 bari hamwe, baragenda barabigira nk'uko ntibashoboye kuba hose 2025 nk'uko babibasaba. Hari aho barenze, hari aho handi babaye bake kuri abo n'ahandi bakwiye, baratangura barakora nk'uko babyize, kandi biragenda neza n'ukuri biragenda neza, kandi bagiye hamwe kuko biyumvanamo, bazinanye muri quartier, mu bukene bwabo barazinanye barabonana, mu ngorane umwe wese afise baba bazibona. Hanyuma baraja hamwe rero bashinga umwe aho baherereye umugwi wose ugashinga amahera bafatiye ko y'ukuza baregeranya ku ndwi ku ndwi, bafatiye ku muntu muto abarimo kuko bose ntibanganya uburyo, bagafatira ku mahera y'umuntu muto, akaba ariyo bavuga ati ku ndwi rero uyu muto uko twemereye kuzana ya twese dufate ko tuzoza turazana ya ari amajana atanu ari igihumbi kuko imigwi iratandukanye. Ayo bumvikanye niyo bazana ku ndwi ku ndwi. Ayo mahera bakamara nk'amezi atatu bariko barayashyira hamwe bagitangura, hanyuma barabona ko ari karunguka ari karagwira, baca batangura guhanahana ingurane. Urumva umwe wese yarasise agakorwa ari karakora, utagafise nawe yarabiye ku bagenzi biwe ingene babayeho, nawe arabona ko ashobora kwiyungunganya nyine, baca baratangura rero barahana ingurane bakurikije ayo bafishe. Hari abahana ingurane ya 50, hari abahana ingurane ya 30, bivana n'uko ayo baba begeranije basezeranye abangana, kuko byose byavuye ku masezerano. Bamaze kugira umugwi baca bagira amasezerano bagenderako kugira ntibahemukiranire. Ayo mahera rero bakayahanahana umwe wese ku munsi uyu akandika ikete ati jewe ndaje gusaba ingurane mu ntiza yangana uku n'uku, bivanye n'amasezerano bahanye, ari uwishyura mu mezi abiri, ari uwishyura muri atatu ku nyungu ingana uku, hari abishyura mu nyungu 10 mu mezi abiri, abandi mu nyungu 10 mu mezi atatu, abandi bakaja munsi yayo, bivana n'amasezerano yabo baba bagiranye hagati yabo. Umuntu rero agaca agenda agakora utwo dukorwa twiwe akiyungunganya, akubahiriza ayo masezerano bavuganye, agaca azana ya mahera nk'uko babivuganye, abandi bakabandanya baronka uko nyene. Umwaka uheze bagaca baharura ya mahera yose bafise, kuko barafise utuntu tw'udukese bakoresheje, hari agakese k'umutahe, hakaba agakese k'integabizoza niko tukita. Ako gakese k'umutahe nayo bahanahana, muri ayo yandi bavugana hariho ijana cyangwa amajana abiri arengako ari yaja mu ntegabizoza. Iyo ntegabizoza rero yoyo imaze iki? Ukumva ko umutahe nako kugurarana bakaja kwiyungunganya. Iyo ntegabizoza nayo iyo umuntu agize ingorane giturumbuka niyo bamufashishamo, ariko akazi yagarukana atanyungu. Nk'uko umwana arashobora kurwara, urabona ko indwara idasezerana, arwaye agaca yiruka akavuga ati kwa muganga nagiye banyandikiye umuti kandi nta buryo mfite agaca bamutiza amahera muri yayandi ari 20,000 ari 30,000 akazuye agarukana tanye ngo iriko ukurumva n'ingorane yagiye kudandaza
yego urakoze cyane kumbure nibindi bibazo biraza kuza ku kuntu mukora ariko nko kubatazi ishirahamwe INSS twavuze mu ntango ishirahamwe ni ishirahamwe gishinze ugufasha abagwaye n'abamaze kwandura umugera wa sida mu Burundi rikaba rizwi cyane kuri ayo mazina INSS ndumva niho bahurira niho bakorera ibyo bikorwa byo kuja hamwe no kumvikana
igo bamwe bahurira ku ishirahamwe ya INSS hariho nabandi bahurira muri karitsiye iyo baba abashoboye bahuriye nko muri karitsi wawe nkuko twovuga tuti bari mu Ngagara agahurira mu Ngagara ari abanyengagara nyine kuko baba begeranye ari benshi biraborohereza bikavunira urugendo umunsi wa manama
cyane gose
abatashoboye kuja hamwe ngo bahure muri karitsi bikunde mugabo bakavuga ati tuzohurira ku ishirahamwe naho nyine turabakira tukabafasha bakaja hamwe bagakorera aho nyine bakagira umunsi wabo w'inama bakagira amasezerano nk'uko abandi bose babikora uretse ko baca baza kubikorera aho ku ishirahamwe
yego urakoze cyane gose madame Marie Jose twumve rero Denise niyo yandemye wewe ari muri aba bakenyezi bagiye hamwe bariko barafasha afashanya mu kuyungunganya no kwegeranya ayo mafaranga Denise wewe umaze igihe kingana iki uri muri uwo mugambi wa nuze nawe
murakoze twebwe tumaze imyaka 6
ego
muri 2013 niho twatangura mu kwezi kwa 5
Abatari bake Denise uti bandanya
ikigo santire turiho nicyo twatwigishije uwo mugambi turi mu buzima butoroshye ntibyari byoroshye icyo gihe kurera abana nko kubyereke nk'abapfakazi bobo byari bigoye cyane hama ikigo santire turiho twadufashije kiraturihira umwigisha aratwigisha ingere twovyitwara mwongere twaza turabyiganya uburyo buke dufise tugashyira hamwe ingufu zacu tukiteza imbere hama icyo gihe turabicyahura cya dutangura kuziganya nyine mu buryo buke twari dufise make tuziganya tumaze kubona ko tugwijije turatangura turagurana n'ibihumbi 33 twari abantu bafite nka 15 bonyine mwaka uheze tubona bigenda neza turagabura hacahaza abandi 15 turakwira 30 tumaze gukwira 30 n'ubundi kubera twe dukorera ahantu muri karitsiye turi muri zone Kamenge komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abandi n'ubundi n'ababanyi inshuti n'abagenzi abo nyene tubana mu misozi hambavu nyene mu makati hirya no hino bagumye babihurumbira nyene bakabona ko ari byiza ukuntu twari tubanye neza hama bakaza badusaba nyene ngo babijemwo hama cyo tubigisha umugambi w'uko bogira uwundi mugwi ugira kabiri ubyawe n'uwo wundi wa mbere uwo wa mbere wabo bakenyezi ba mbere witwa Jiji Kadukore uwa kabiri tuca tuwita dushigikirane w'abandi bakenyezi 24 nabo nyene barabandanya gushika abantu babikunda ubu rero muri komini muri zone Gihoshe naho nyene barongeye kudutuma ko tukubyara y'undi mugwi ubu nyene w'abantu 24 nyene
birumvikana ko aba bakenyezi be uti
uwo wundi wa kabiri ubu tugeze ku bantu 30 n'uwo wa mbere nyene n'abantu 30 uwo wa gatatu nawo ari bo buzukuru bacu n'abantu 25 ukuntu dukora rero dufite ubuseke butatu
turaza kugaruka ku kuntu nyine nkuko twabivuze nkuko madame Marie Jose yarabivuga ukuntu neza na neza mukora ariko dusubira inyuma gato Denise abatari bake bagendana ingwara ya sida cyangwa n'izindi ngwara bafise ukwihebura kenshi ugasanga ibintu by'amashira hamwe ntibabyitayeho cyane wewe ishaka canke ico cyumviro cyo kuja mwishira hamwe wagitanguye gute canke bakikubwiye hehe vyagenze gute kugira ngo ubimenye winjire muri iri shira hamwe
twebwe ego santre tuliho kimaze kutubwira umugambi wo kujya hamwe tukazivanya tukaguranana. Mhm. Barabanje bwa mbere turaje hamwe nyene turiyunga, turamenya ko dukunda ubwa mbere tubanza kubona ko tuvukana twese. Mhm. Ama tumaze kubona ko twese tuvukana niko twashize hamwe bwa mbere twashize imbere urukundo. Mhm. Ngira tufutse bona ko twese ari gushyigikirana mu ngorane twari turimo icyo gihe.
Birumvikana, urakoze cyane gusa.
Imaze gushika mu mihana rero urumva wari umuryango ukomeye, ubu bamwe ubona ko ari nka nyokwanyu, nka nyogosenge, ukabona nyine ko ari inshuti zikomeye zishika. Kuko ubu umuntu agwaye muri twebwe nta kibazo tukigira cyo kugwaza, twebwe nyine ubwacu turagwazanya.
Ni byiza cyane.
Kandi ikindi cya kabiri ni uko atamugwayi wacu yoshobora kugira ingorane zo kuvuga ngo yabuze ahasiga nk'abana cyangwa ngo yagize ikibazo cyo kubura amafaranga yo kuriha nk'inzu, turamugurana mu mafaranga atunguka akazayazana atanyumba asizeko. Iyo bivanye n'amagara ya mukite naho muri twebwe turafite agaseke dukoramwo tukamuriha iyo nzu atagisabwe atazonasize.
None Denise murakora mwese murafise ibintu mudandaza ahanini amafaranga muwa mwaronse kugira ngo muterere mwishamwe muwa mwayakuye?
Twebwe ubwa mbere twatanguye kumvikana ko umuntu wese azozana amajana 55 kundi kundi. Hama ikigo Sandre turiho cyaradushigikiye mu nyuma kibonye aho tugeze baratwongerereza yandi makeya. Ayo makeye tuce tuguma tuyagurana na tuyagarukana n'akanyungu gake arape baragwira barongera nyene baradushigikira ubugira kabiri. Bakatugira yuko arabagira neza bari hanze baturungikiye bumvise umugambi wacu birabaryohera.
Nukugira wowe uterere none amahera wayakuye
da
kugira ngo ushobore guterera mu mugambi birasaba ko umunywanyi aterere.
Mwebwe mwa bakenyezi umukenyezi wa nyuma adandaza ibigori kwibarabara rotsa. Abafise umutahe w'ibihumbi 15. Mwa bijya bihumbi 2000 rero yunguka twaragiye inama yuko azohora bika amajana 5 yo guziganya ariyo yo kudandaza.
Birumvikana
rero.
Urakoze cyane.
Hariho rero n'abamaze gutera imbere ubu bamwe bamaze kuba bafise ibintu binini badandaza nyine bisabwa.
Birumvikana.
Twebwe rero nuko dukora.
Ereka iki kiganiro n'ikiganiro ginywa ikiha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene barafise ibibazo bababaza ibyumviro baterera muri uwo mugambi wanyu muri ishyirahamwe ryanyu. Reka twugure imirongo ya telefone nabo babaze, nanje kumbure ndafise ibindi byinshi bibazo no babaza, ariko murakoze cyane. Reka nabo nyene tuba akaryo duhere ku witwa Ndayisenga. Ndayisenga uraho neza?
Yego nabumva neza.
Amahoro mahoro, duhamagaye uri he?
Yemwe ni mu Burundi, akikwera ingorane y'akaduka tumvikana n'u Burundi. Kigano na tuje mwana muto imbwa n'umutwe itije muri ko muraganira ko ndashaka kubibazo.
Yego, duga ku ijambo.
Ashaka batu aba ngo shira hamwe nawe nutwe. Ko numvise rihurikiyemwo abagira mbwira kwa Sida. Nta mugambi bafite go kurana abandi bakomeye ko kugira ngo bafashanye. Akabazo ka kabiri nashaka mbate. Nihe banga bakoresha kugira ngo bashobore gukora ibikorwa ndazi shobora kuruhisha, na cyane cyane ko tuzi abagenda n'umugera wa Sida bahanurwa kudakorerwa biruhisha. Hanyuma nashaka ndangize ndabifuriza kuranirwa mu kwa bakora abandi bateye imbere. Murakoze.
Urakoze cyane Ndayisenga, turagushimiye. Reka duhe icyo kibazo Madame Marie Jose. Ikibazo duhere ku cyo cerekeye abandi batagenda n'umugira wa Sida bo murabemerera kwinjira muri aya mashyira hamwe, twumva ko ashobora gufasha cyane umuntu wewe wese.
Yego, abo bari mu makatsi bagiye hamwe kugira Denise yabivuje bivanga n'abandi nta kwikumira tutakigira. Baragenda bakavanga n'abandi bagashyira ko nabo bandi barabonye ko nabo bashoboye bafite icyo bashigako baca barabiyegereje. Wari wewe wese abishatse abakundiye tuzuza ko babera indyarya cyane cyane. abakundi akabera umuntu mwiza bakamubona neza ko ari umuntu yitwara neza kandi ari uwo bazi babona aho babaye baramushiramo mugabo babandi nakubariye baza kwishyira hamwe nibonyene nta abandi bahanze bahaze ariko abo mu makatsi ubu baravanga ababishatse
Nga Denise yasiguye ko kumbure baterera amafaranga bijyanye n'uburyo umuntu abafise ica kabiri ndumva ko ikibazo ciwe cerekeye gukora ibikorwa biruhisha umuntu asanzwe akora ibyo yarasanzwe akora mu buzima bwa misi yose
na cyane cyane kuko umuntu yafashe neza umuti arakomera amera nk'abandi atangura kumva ko yorangura imigambi hapfuye wundi wese atagenda numugira arangura imigambi yiwe icyo gihe rero arabigikorwa ashoboye akaba ari cyakora na cyane cyane ko bakubwiye ko hari ubudandaza ibigori n'abantu bato bato nibo bihereye ko aho twaganiriye n'abantu bato bato arakora kugira ngo ashobore kuranka ya 500 azorabika azuzane umunsi w'inama gushira hamwe n'abantu barakora ntibabuza gukora ataryamye ngo aje ku musego n'umuha ibyo by'uko afite umugera abafite barakomeye
ego Denise none muri ayo manama mugira cyangwa uko guhura nk'uko madame Joseph abivuze muhura kangahe bisabwa ko umunywanyi aza mu manama ngahe kundwi cyangwa ku kwezi
tubwe kundwi dukora na rimwe ni ku munsi wa mbere isaha 3
burindwi
ego
nakoze cyane tubandanye ku mirongo ya telefone twakire undi munywanyi Abdul uraho neza Hello Abdul
muraho
ego uduhamagaye rega Abdul akabazo cyangwa icyumviye
uburasirazuba mu karere ka Rwamagana
mu Rwanda
yego
ariko ugabanye radio yawe gato kuko amajwi aratugaruka ko kandi bisa nibitinda gato ama uduge ku ijambo
radio nayihunze ikibazo mbere na mbere nangira nshimira abo bakenyezi abavandimwe b'u Burundi kuko icyo gikorwa bakoze ni igikorwa kizima ahubwo ikibazo nabaza hari umuntu ushaka kubagana hari igishoro ngombwa cyangwa amafaranga fatizo bamusaba murakoze kandi nshoje mbashimira n'abantu biteje imbere cyane
murakoze cyane Abdul Madame Marie Jose kugira ngo umuntu yinjire umukenyezi yinjire muri rushirahamwe umukenyezi areka aratwumva mu bwa mbere na mbere mu musabiki amafaranga Abdul arabajije nangahe
nta amafaranga bamusaba bakwinjiza kuko baba bakuzi bakuzi neza kandi wemeye ukumva ubishaka ukaja hamwe nabo utangura gutanga ya ntererano nk'iyo nabo nyene basanzwe batanga wajuteze waracerewe icyo bagusaba nuko uzana amahera bakwemereye ko winjira mu ishyamwe ryabo muri nawe nuzi wabo nuko uzana amafaranga bashitse ko muri icyo gihe nabo nyine ukaca winjira ukabandanya urugendo kumwe nabo mugabo ushika umwaka uhere mu bakora ibyo bakora byo kugabura nyine nta kindi babasaba nta na gitoya
Denise duhereye kumbere kuri wewe nk'ubu haje nk'umukenyezi avuga ati numvise iki kiganiro ku iradijwe rya Amerika ku munsi wa mbere uza yoza ku munsi wa mbere azanya ngahe canke aje muri iyo nama nk'uko madame Marie Jose yabivuze ntibisabwa amafaranga bigenda gute kuri karatwumva ashatse kuza ku wa mbere mu mugwi wanyu Hello Denise duga kwijamo.
Ndese te kuza mu mugi wacu abanza gutonda wenyene kugira tumubwire ibyiyumviro. Hama tumubwire amategeko ngenderwa ko yishyira hamwe. Hama niyumva asobanukiwe neza n'ingene dukora mu ishyirahamwe ryacu akumva n'amategeko yacu yakurikiza icyo gihe agenda yiyandikishije.
Urakoze cyane birumvikana.
Hanyuma ashimye kutatangura arashaka guhera aho abandi bari bageze diyasi si uburyo bwo ko gutanga yabandi bari bafise yo kugira gendere hamwe nabandi. Yena hata yafise turamubwira gahera honyena gejeje kuko umwaka uheze tumusubiza ubutunzi bwiwe bishobotse nakanyungu tuba twararose tubagabura twese.
Urakoze cyane. Reka twakire n'uwitwa Edouard ku murongo wa telefone. Edouard, uratwumva? Allo Edouard? Edouard, ndumva telefone isa n'iri kiramugora. Kumbure turamukura ku murongo, twongere tumugarure mu kanya. Tugaruke ku batumire bacu. Denise, tugaruke kuri wewe gato. Bimwe mu byafashije cyane kuri wewe mu buzima bwa misi yose kuba uri muri rishira hamwe, byo bari nk'ibihe wabonye mu buzima bwa misi yose muri make? Hello Denise.
Sabgendi hondi.
Wa ikibazo wacumvise cyangwa ndagisubiremo?
Nacumvise. Gambere kintu byafashije ni kwa kutaga umusegerereza cyangwa urindiriye ngo umugabo ngo araza kungurira agasabuni k'abana ngo araza kungurira agasukari. Kandi n'umwana urashobora kumwigisha itarinze gutondatonda hehe cyangwa umwana ngo ahebe ishure kubera uburyo buke, kuko niyo twagabuye nayo mahera uraronkana kagahuzu wifuza ukagurira n'abana kandi ugasahiriza n'umufasha muwa mubana mu rugo mu buryo muwa mubayemwo, ugasanga ibintu bigenda neza mubaye hatawubakisha mwigisho. Kandi na za ngorane ubufise tuba dusanganwe nta n'umwe agenda yaducisha mwigisho ngo bajya bameze gute na gute na gute. Oya, ubu turifashe n'ukuri abantu bose barabishima, yaba bameze kurya yaba batameze uko, twese ubu tubajya hamwe tukunga ubumwe tugakorera hamwe imigambi tukayipfundikira hamwe tukavugana kazoza k'ibibondo byacu.
Denise, wari wavuze ko mugabura amafaranga mu mpera z'umwaka no ku kwezi murayagabura kugira ngo muronke uko kwisahiriza, bigenda gute amafaranga kugira ngo muyinjize mu nze murayaronka iyo mukeneye ikintu muyiture muyikore ko muronka amafaranga kangahe ku kwezi cyangwa kangahe ku mwaka?
Oya, ntitugabura ku kwezi, tugabura umwaka uheze. Umuntu afite ikibazo cy'amafaranga araza tukamugurana, hama kazo yasubiza mu kiringo cy'amezi, twe twahora dufatira ku mezi atatu mugabo dushyira ku mezi abiri. Hama hari akanyungu dushyirako akazokazana bitavunye akazarazana make make uko aje kwitaba inama kugeza hazohereza ayo mahera kuri cya kiringo twasezerana. Kandi abonye n'ubundi aguma yakenera aragaruka tukamwongera n'ayandi kugeza umwaka uheze tukagabura umwese akakuramwo ayo yashyizemo.
Bakoze cyane, birumvikana. Birumvikana ko ari uko kuntu umuntu ashobora kuronka aho yikora iyo habaye nk'ikibazo, ariko kandi nko mu mpera y'umwaka akaba yiteze amafaranga. Ni byiza. Reka twakire uwundi munywanyi w'ishuri rya Amerika, Thierry. Thierry, uraho neza?
Yego, amahoro neza, Oriane.
Amahoro, amahoro.
Ndaramukije no mukenyezi, niba tukaro?
Ni babiri, Madame Marie-Josée hamwe na Madame Denise.
Ego ndabara mukite cyane rero. Ego. Okay, nude Oriane ndabakengurukire cyane uko kino iganiro kiragyoshe zindi ngaha mu gisagara ndiko ndiweza turabona abakenyezi benshi kumbure n'ibyo ibyo bibazo barabifise, kandi benshi bashyira imbere ikibazo cy'ubukene, abandi bagashyira imbere ibindi bibazo bigoye gusigura naho harimo ababigira inyifato. Ariko dewe nagomba bwa mbere ntera intege bano bakenyezi, ikimbire cyiza cyane kubera ko umukenyezi hari ukuntu yari yarishyizemo ko iyo agiye mu rugo ububazwa byose abwiriza kuba umugabo, cyane cyane mu bijyanye n'iby'umuryango ukenera kugira wibesheho. Rero niko ndumva abakenyezi nk'aba birampa icyizere ko Burundi bugiye gutera imbere, cyane cyane ko twumva abantu bantu ndiko ndabumva nibaza ko kumbure bashobora kuba bo tubera ikigo bakabera ikigo bagakigwa hanini abakenyezi benshi. Ariko je nagomba ndabiribarize hari akantu bagira na gatoyi ko gushobora gusigurira, kuko hari abakenyezi bino bintu bashobora kuba babura aho bashobora gusoma gukura kuvoma bino byiyumviro nibi bagakenera babafasha bakenera bashobora kubaja hafi bakabafasha kugira bahindura ibyiyumviro biyumvire kuno bano biyumvire nanaba harakantu na gato bibabagira hari utunama nadukeye babagirana n'abandi bakenyeza aho baherereye kugira ngo abakenyezi ibibazo bishyikira bashobore kubafasha kubera ko hari igihe bishobora kuba bivugwa rino shyirahamwe ko rihari mugabo ugasanga n'abantu bakeyi abo bakeyi nabo nibo bari hamwe kubera begeranye kubera bafise ibintu bahuriye ko nanjye nibwira ntikumbure se ibintu mbere araza kidutomorera ariko njye nagomba ndabasabe nimba babona bishoboka baguhide utuntu tw'utunama n'abandi bakenyezi niba tuba bari muri iryo shyirahamwe ariko gusa kugira ngo babahe inyigisho banashaka babatumire kugira babigishe byonyine bashobore kubona nabo ko ibibazo birabaho hanyuma bashobore kubirengera bashobore kwiteza imbere naho ibibazo byabayeho ibibazo ntibyohara kubera ko turi ku isi yanduye ariko njye ndabaterere nanjye ndabafashe ndangiza ko muri ibyo byose turi ko turakora naho tuba twarahuye n'ibibazo inyishu ya mbere n'imana bakomeze basenga murakoze cyane
Thierry urakoze cyane rwose icyumviro cyiza cyane intererano nziza Thierry tuyihe madame Marie Jose asigurire niba kumbure nk'icyumviro cya Thierry gisanzwe kiri muri rishya hamwe murafise utunama mugirana haba mu makartier mu ntara kugira ngo musigurire abantu uyu mugambi usa n'utomoye cyane kandi ushobora kwinjiramwo umukenyezi wari we wese yavuze ko akenshi usanga muri ko murahura kuko mufise ikintu muhurije ko ni nayo mpamvu mumenya imigambi nk'iyi ariko madame Marie Jose birashoboka ko irishira hamwe murisigurira abandi benshi mu ntara mu makartier handi hose kugira ngo aba bakenyezi babimenye bamenye ko iyi migambi hari amashirahamwe hari
ego nitwaba banini rwose ngo tujye mu zindi ntara ni iki mugabo hariho n'abandi babigira bataraba muri centre turiho n'ibintu bimaze kugwira henshi benshi burya barabizi ariko twebwe twabikoreye iwacu kugira ngo dushigikire abakenyezi bo muri icyo kigo cy'iwacu mugabo uva nko muri karitsiye iyo hari uwundi aje ava muhanda akabegera baramubwira bakamwigisha bakamushyira hamwe nabo kugira ngo nawe aje imbere yiyungunganye mu bandi mugabo ko twoba tumaze kujya hirya rwose cyangwa ko twoshobora kuba twotumira amanama mu gihugu hagati twaza turajyayo urwo rwego ntiturarushikako
Denise mu byo ho nko muri quartier Denise mu Kamenge hari aho muhura nko kuwa mbere mukabwira abantu muri quartier ati kuwa mbere hari inama iza kuba kumbura abakenyezi abigeme muri quartier nabo nyene mukabamenyesha ko hari inama iza kuba kuwa mbere
egome inama ryacu bwa mbere tusigishwa twigishijwe n'umwigisha wo muri Kere Burundi
irindi shyirahamwe mpuzamahanga
ego iryo shyirahamwe ryacu ryari twa twigishijwe n'uwo muri Kere Burundi ari we mwigisha santire turiho yari yaturihiye hama mu nyuma yuko turagenda tubibwira abantu ngo turabe ingene bojijuka abaje mu iyo migwi twagiye duhura n'uwundi mugwi wa iyeresi iyeresi nayo cya dusanga nayo nyine iriko irasahiriza abo bakenyezi kugira nabo nyine baje muri ayo mashyirahamwe abo rero turashobora kubona na kenshi mu bisanzwe mu makaritsiye nko mu makomine nka yose hari imigwi myinshi nko muri famine ntahangwa ndazi ko hariyo amashyirahamwe arenga nk'amajyanane
aho munyine mu Kamenge
ego ni muri komine ntahangwa igizwe na zone Kamenge zone Gihosha zone Kinama zone Cibitoki zone Ngagara abo bose turagera igihe tugahura
none abakenyezi muhura iyo mubabwiye bavyakira gute umubwiye umukenyezi kumbura ati hari ishyirahamwe runaka rimeze gutya na gutya usanga bavyakira gute baravyijukira cyangwa usanga umengo ntibabitegeye
hariho benshi byagiye biragora bakaza bari budusabe impanuro baravye kuko twebwe ishyirahamwe ryacu ryameze nk'iritera imbere dufunga ama benshi baza bari budusaba impanuro ukuntu bovyitwaramwo kuko hari igihe bahura n'ingorane ugasanga nk'umunwanyi yagize ikibazo cyangwa akabarya amahera akayatwara ntayabishyure baca usanga rero bariko baraza kutubaza ingene bovyitwaramwo
urakoze cyane Denise
Mwenye tukwara mihimi lijabandu beshi. Mipa nyeni ingene piyari wimepe. Nibyo na sansi mechuliho ya liyara tusabye. Tukagenda nomu wabaki ya wadamu. Sanga wali mukamolegwe wa munge sombi beshi. Tulagenda tukabahimiriko. Beshi wala maze kutumvira bakadukurikira. Kuko na chane chane beshi niho na nina hawa akomerekeye. Beshi tukwara wagaru uye. Nibo babo viyo midi ya nyuma ili kilabuka.
Urakoze cyane ako karirimbo mwari mwumvise tugiye kuba turakabumvisha na gakenye karirimbo kiswe umukenyezi ka club gira mahoro reka tube turakumviriza tumira mate murakoze cyane batumire bacu ni madame Marie José ni mukunde nte murantunga hamwe na Denise Niyo Yandemye abakenyezi bamwishira hamwe nuze nawe umugwi nuze nawe w'abakenyezi bagerageza kuja hamwe kugira ngo biyungunganye bagerageze gufashanya mu kwiteza imbere reka twumva ko karirimbo umukenyezi
surunganwe twarukanye
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugira ugiye kwa mikara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
barira umukobwa nabonye muramba uwa mukoya mutwaye kujana ruremi janya aratyararaye kamaze umuryango umuvyeyi akashishikara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
umubyeyi burira karari joro ntabona bukeye aje ku murimo akaduka n'ikibondi mugongo ngo aje kuraba igitunga umuryango
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
no kumutwa bitungwa inyuma
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
akagoda kagasenya kapoma ngo buhibira kinjikira umuryango
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
barira umuvyeyi nabonye Burundi ye mwarakora ntarabibihe araraba umucanja karabibitaha ibyakora na kamemwe
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
baramubwiye ngo raje bizaza
oya jewe si shaki yo bamikara
wereka nureke nejo bizaza
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nkuko muvyumva ko karirimbo k'abakenyezi abakenyezi ni kirumara mu miryango nkuko mubizi nkuko mubyumva kenshi no musere tuko turaganira na bamwe mu bakenyezi mu Burundi bari mwishira hamwe nuze nawe ishirahamwe nuze nawe ni ishirahamwe bagiye hamwe abakenyezi rikaba ari mu turorero tw'abakenyezi bungukiye mu kuja hamwe n'abagenzi babo mu ntumbero yo kwiteza imbere. Abo bakenyezi bavuga ko nabo bashoboye kwibeshaho no kwiteza imbere, benshi muri bo bagendana ingwara ya sida ariko barakomeye barakora kandi barateza imbere imiryango yabo. Turi kumwe na Madame Marie José akaba ariwe umutunganya bikorwa b'umugambi nuze nawe. Turi kumwe kandi na Denise akaba ari umwe mu bakenyezi bari muri ishirahamwe bungukira muri ishirahamwe. Madame Marie José, wihweje ishirahamwe nk'iri umugambi nk'uyu, zimwe mu nzitizi usanga uhura nazo iyo muri kumuragerageza kugutunganya ibikorwa by'iri shirahamwe by'uyu mugambi ni nk'ibi?
Nzitizi duhura nazo urabona ko ari abantu b'uburyo buto. Urumva rero hariho ushobora gusaba ingurane ikamugora kuyisubiza. Abandi rero urumva abayakoresheje amahera yabo bari kumwe kandi baba bayakeneye iyo hageze kugabura n'akanyungu kabo baba bumvikanye. Uwo rero iyo bimunaniye usubiza ntibaba bakigabuye uko byari bitegekanijwe. Urumva ntibareka gushavura. Tuja rero mu bintu by'ugutatura n'ukuraba ingene uwo muntu azishura buke buke no gusubiza hasi ishavu ry'abagize uwo mugwi nyene. Izo ni inzitizi n'ukuri. Ubu rero uko iminsi igenda murabona namwe ibintu uko bimeze bigenda biragora gusumba ahubwo, ariko ko bakundana bafatanye mu nda wenyine baraja inama bakavugana bakarabo bigoye bakamubwira ingene yo kwifata ubwabo, ariko kandi ntihabura abagenda bakazimangana tukababura tugasigara turabarondera abo batubaza kutwitura aho turi tukabafasha kurondera no kwishuza uwo muntu yabatwaye ubwo buryo bwabo.
Denise, nawe ku rwego rw'amakartiye ku rwego rw'ayo manama muhura buri ku wa mbere, inzitizi hoho muhura nazo ni izihe?
Ingorane za mbere tuba twabaje guhura zari zo mu bintu bigiye twintwaro mugabo twaragitunganije dufashanije n'abajeje bizahara ku mitumba. Baratubwira duhanuye baraduha impanuro ko dukwiye gukorera mu mucyo amashyirahamwe icya mbere tukayandikisha tukayabwira umukuru w'umutumba bigashikana muri zone bigashika no muri meri. Hamiyo bishyitse rero uwo munywanyi akaca duheranira ayo mahera umukuru w'umutumba aradufasha kutwishyuriza. Iyo dusanze ni umuntu ari ntaho nikora nubwo yaheranye na casise twebwe nyine turiyungunganya muri twebwe tukaraba ukuntu dusahiriza mu iryo shyirahamwe kugira ngo abantu nibagabura ntihagire uzobura utwiwe. Ama tukazomurindira akazoyarondera buke buke, ariko n'ubundi birashika hari igihe tubura umunwanyi rwose akagenda ntidusubire no kumubona. Nk'abo bantu birirwa barigira muri Omani benshi baragiye kandi bagiye batwaye amafaranga. Mugabo turafise rero akagega kitwa sosiyare ko gushyigikirana ako niko tuja twikora ko tugasubiriza yayandi wa munwanyi yagiye atwaye mu gihe ari ay'abanwanyi hari habo tutabyumva kumwe.
Urakoze cyane. Ego, reka tubandanye ku murongo wa telefone naho nyene twakire Sabato Israel. Amahoro neza. Alo, oui Sabato. Urahora komeye.
Neza radio y'America.
Ni
koko ni kwa Sabato Israel ndi hano mu Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubuga ahantu bita Nyagatovu. Na kuri iki kiganiro nanjye nashaka kuvuga ku bagore usanga ari abagore bagiye biteza imbere kandi bafite ibibazo bitandukanye bahuriye no kuba bahuje n'ibibazo, harimo abarwayi abafite virusi ya sida, harimo abafite ubumuga butandukanye, ugasanga hari ibikorwa bikomeye ibikorwa byiza bageraho biteza imbere, ugasanga bafite icyizere. Harimo n'abagore baba ari abapfakazi batabana n'abagabo bapfusha, ariko ugasanga mu by'ukuri bariteje imbere. Hano nari ndi kumwe n'umubyeyi, sinzi ko namubaha kugira ngo babwire uko yiteje imbere.
Ego cyane, urakoze Sabato gufata ku kanya ko kuhamagara no gutera intege umukenyezi ngo ashikirize icyumviro. Yitwa nde umukenyezi? Sindakumva neza, doza kajwi. Alo?
Pa Odeti wabo.
Odeti wabo mahoro neza.
Ndere. Kwagiye mu gashira hamwe kwaje dutanga amafaranga 500.
Mhm.
Aha. Hanyuma nda kukuramo amafaranga 1,650 ngombisha amatafari mu bakiri.
Ni viza cyane gose. Ego turakumva bandanya.
Ndagezanya nubundi kugura itunga.
Iyo shiramwe urimo Odette muri kumwe nabandi bakenyezi bangahe ishiramwe ryanyu gitwa ngo iki? Madame Odette aratwumva? None wohanura iki Madame Odette, wohanura iki abakenyezi bari kubaratwumva bumva ibi bintu byiza byavuye mu kuja hamwe no kuja mu mashira hamwe, wohanura iki umukenyezi ariko arakumva?
Nange nyine ubwo umuntu umeze nk'uko nari meze, umuntu umeze nk'uko nari meze mubwira uko nari meze nka mu sisipariza nyine kujya mu gashyira hamwe nk'uko kose yarangiza
Hari kibi cyo kuja muri aya mashirahamwe canke hari ibibazo byo kuja muri aya mashirahamwe usanga kumbure bituma abandi batayajamwo? Ni biki bituma benshi batayajamwo rimwe na rimwe?
Ni ukubera ubukene
bwo kutaronka ayo mafaranga yo gutangura
no kwitinya no kugira ubwoba.
Ndakeka ari ukwitinya kuko kenshi usanga nk'amafaranga nk'500 ushoboye kuyaronka atari menshi cyane gose.
Hari igihe yakorera ari makeya kandi afite utwana dutoya nta kundi yabigenza akayahahisha.
Nibyo.
Ntabwo aba yanze kubikora ariko kubera ubukene abona ahandi ari bukura akahita yahahishiriza abana.
Kumbure turarike bagenzi babo ntibitinye abo bakenyezi bashobora gusaba umugenzi cyangwa inshuti ati ntiza 500 nshobora kwinjira muri ishyirahamwe kuko amaze kurengera icyo kibazo cyo kutitinya akinjira mu ishyirahamwe byo mufasha.
Iyo akinjira mu ishyirahamwe abanza gutanga udufaranga dukeya nk'uko yafite akazagira igihe nyine akajya igenda yiyunguraho bukeye.
Ubu rero watubwiye ko umaze kubaka inzu muri aya mafaranga wagiye uraronka muri iryo shyirahamwe. Ni ibintu byiza cyane. Ndumva ko na telefone iri kuratugura gato ariko turagushimiye cyane rwose Madame Odette. Nawe Sabato turagushimiye cyane wari watwemereye ko ugiye kuzana abakenyezi tuganira nabo. Urakoze cyane gose biratwereka yuko uri umushinga ntahe uri kuratera intege abakenyezi muri kumwe mu kibano turagushimiye.
Murakoze Radio ya Amerika nanjye ikabisa ngirageza gutanga amakuru ku ijwi rya Amerika kubera yuko abaturage b'intanga usanga ari abakozi cyane. Ntabwo nabura rero kugerageza kwegera abategarugori kugira ngo mbagire n'inama n'abatiteza imbere basigaye inyuma nkabagira inama kwiteza imbere kugira ngo abagore nabo bigire icyizere kuko bari barahejwe inyuma cyane mu myaka yashize ariko ubona ko bifite icyizere cyo kubaho usanga bateza imbere imiryango yabo n'abadafite abagabo gutanga rwose bakumiye mu ngo zabo bihagazeho.
Urakoze cyane. Tugaruke muri studio batumire bacu ku murongo wa telefone Madame Marie Jose Kinu. Madame Odette avuze nico kandi turakunze kucumva cyane ukwitinya nubwo kumbure umuntu abashobora kuba afite ayo mafaranga yo gutangura. Muracabandanya mubona abakenyezi bitinya kwinjira mu mashira hamwe kwera kumbure kutamenya byinshi kuri yo ukuti yemera
cyo kintu nico bariho bitinya vuga ati ninajayo ndagenza gute singiri jana singiri iki mugabo icyo two no hanura abo bakenyezi bameze gutyo.
utambere nuko barondera nakantu na gatoyi bakora wumvise ko ariho nkotsi bigoro ntagire isoni zo gukora ico gikorwa gukora nta n'ibiteye isoni na gatoyi akore kugira ngo ashobore kuronka yanterera nazojana kundi hahandi bazoba bakoraniye bose cyano kibahanura kwitinya biriho nibyo natwe turabibona ari ahiwacu abo ataho bahagaze kandi ubona ko babikeneye yego.
None ko tuzi ko INSS iri mu zindi ntara hoho naho nyene mwaratanguye ku imigambi nk'iyi canke ntibiratangura nk'uko wabivuze
irahari harya nashatse kugusubira ngo ndakubwire nti byo umuntu yabivuze na mubi bizibujumbura gusa mugabo muri zijya ntara zindi Makamba Gitega Kirundo naho nyene biriyo nabo nyene barabifise kuko uwigishije muri centre turiho niwe yabandanije aza kwigisha no muri izo ntara zindi babakoreye bose nabo kandi biracariho bariko barabikora bo gusa ibikorwa byahariya mu ntara hagati bitandukanye n'iby'ubujumbura ibujumbura usanga bo kibigori badandaza ivoka badandaza irengarenga bariruka ku mutwe n'utwumbati kugira ngo barabe ko n'icyo gihumbi bagitahana mugabo usanga mu ntara hagati wowo barimira hamwe badandariza hamwe bigakunda bari bujumbura si cyo kimwe ni aho turatandukanye gatoya ariko naho nyine barabikora.
Denise, izindi mpanuro cyangwa izindi nyigisho mwa mutanga uretse uko kwiyungunganya kubijanye n'amafaranga zoba zihari muri iyo migwi yanyu mu makartier murahanurana ibindi byinshi bijanye n'ubuzima bwa misi yose cyangwa muganira ku by'amafaranga gusa?
Oya, twebwe turahanurana, umukenyezi turamuhanura, ubwa mbere tukamubuza ibintu bijanye n'akaborego. Ama tukanabahanura kuzo barajana abana ku masirera cyane cyane. Ama umukenyezi turamwigisha gukora tukamuhanura akaraba utuntu na duke iyo dandaza kuko umukenyezi amaze kuba guma yicaye n'ubundi yoronka ya mafaranga yinjira na mishyira hamwe. Hariho eko hariho bamwe bigora kugira babone ko bodandaza mugabo ntiduheberaho nyene turabandanya tukamwigisha kuko inibujumbura bakora utuntu twinshi dutandukanye harimo abakora ibintu byo gufuma amashuka hariho abakora ibintu byo kujisha by'imyuga hari abakora ibintu byo gushona hariho rero na twebwe abacuruza bato bato usanga ducuruza ibyamwa hakaba n'abacuruza imboga mu isoko n'abacuruza ibyema hariho n'abacuruza rero ibintu binini binini bamaze gutera imbere.
Ni viza cyane
nabo uraraba uwo muntu ukabanza ukamwigisha kimwe ukaraba kwa cyumva wenda tacyumva ukamwereka ikindi burya arateba agasobanukirwa akabona icyo ashoboye ugasanga yamenyereye.
Urakoze cyane. Reka rero kumbure tuko turaje ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubahakaje umutange nimero zanyu za telefone aho abantu bashobora kubashikira. Kumbure hari abakenyezi benshi babumvise bumvise impanuro zanyu bipfuza kubahamagara no kumenya byinshi kumwishira hamwe nuze nawe duhereye kuri mwebwe Denise wotanga nimero abantu bashobora kukuronka ko kugira ngo ubafashe. Kumbure nungaho mu Kamenge bashobora kwifatanya namwe.
Ego ku murongo wa ikonete leo ni 79 na 6 na 17 ubusa 88.
Ego urakoze cyane. Ego urakoze cyane. Reka duha kajyo na madame uri mu Kamenge bazoguhamagara kumbure baha makuru yose. Mwanya tubanye mukerekana madame Marie Jose nawe nyene atubwira uko bashobora kumushikira kumbure ku kigo NSS cyangwa handi. Madame Marie Jose,
yego jewe iwanje ingendanwa 79 108 101. Hanyuma mwana sete hariho kwicumbira
ikigo cyo kuri NSS mu Kigobe barashaka naho nyene kuhagusanga
ego abari gucumbira umwanya wari wose
ego abari gucumbira
mu ku kazi uko imisi yakabaye nyene atari ingorane ziba ziciye ngo cyane mbe ndi mu karuhu
ego urumva uyo rero yari Madame Denise niyo yandemye uwo mwishiramwe nawe nuze nawe atwari kandi turi kumwe na Madame Marie Jose ni mukunde nte nawe nyene akaba ari muri iryo shirahamwe murashaka kubahamagara bakababwira ibindi kuri iri shirahamwe no kuri umugambi murakoze cyane reka duhererereze kuri aka karirimboka umukenyezi twumvise kare ndabashimye mwe mwese cyane gose ko namwafashe kano kanye ko kuganira natwe n'abanywanyi bijwi rya Amerika namwe mwahamagaye mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye cyane
Dushimire mugenzi wacu Oriane Itangisha.